mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirasamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa Mungu. Itariki 9 z'ukwezi kw'9 mwaka wa 2018 muri studio y'i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva iminsi yose kuva saa 10 gushika saa 11. Ku munsi wa Mungu tuganira ku bibazo n'ubuzima bw'ugwaruka. Uno munsi turaganira n'ugwaruka rwifuza kuja mu mwuga wo kumenyesha makuru. Mu gihugu cy'u Burundi ku migwa mikuru y'amakomine yose haratunganijwe ku itariki ya 24 z'ukwezi k'8 ihiganwa ku bana bazokwigishwa umwuga wo kumenyesha makuru. Mu bushikiranganji bwo kumenyesha makuru bavuga ko iryo higanwa ryari ritumbereye gukaburira abana gukurikirana uwo mwuga. Ni higanwa ryari ryatunganijwe na Leta y'u Burundi yifatanyije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU vyitaho abana ku isi. Rero uno munsi turaganira na bamwe muri abo bana bari muri ayo mahiganwa, batubwire uko amahiganwa yagenze n'icyo bifuza gukora muri uyu mwuga wo kumenyesha amakuru. Mwe mwese rero mwifuza cyangwa mwoba mwiyumvira kuzoja mu mwuga wo kumenyesha amakuru, turabahamagariye muhamagare mubaze ibibazo mushikirize ibyiyumviro kuri uno munsi wa Mungu. Mu munsi wanyu ugwaruka mwese muduteze amatwi. Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko mubyumvise, ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi saa 10 gushika saa 11. Tubibutse ko mu Burundi imirongo migufi mutwumvira ko ni 19:22, mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3. Kazi rero mwese mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Umunsi wa Mungu tuganira ku bibazo n'ubuzima bw'ugwaruka. Mu gihugu cy'u Burundi ku migwa mikuru y'amakomine yose haratunganijwe ku itariki ya 24 z'ukwezi k'8 ihiganwa ku bana bazokwigishwa umwuga wo kumenyesha amakuru. Mu bushikiranganji bwo kumenyesha amakuru mu Burundi bavuze ko iryo higanwa ryari ritumbereye gukaburira abana gukurikirana uwo mwuga. Ni higanwa ryateguwe na Leta y'u Burundi kubafasha igishyirahamwe. Ni higanwa ryateguwe na Leta y'u Burundi nako riri ryifatanyije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho ineza y'abana ku isi UNICEF. Mbega ugaruka mu Burundi bavuga iki ku mwuga wo kumenyesha amakuru? Reka twumve bamwe muri bo. Aho mu ntara ya Kayanza abitavye iryo higanwa ku rwego rw'intara bamenyesheje ijwi rya Amerika ko kuronswa amahirwe yo kuja muri iryo higanwa ryo kwigwa umwuga wo kumenyesha amakuru ari amahirwe kuri bo. Mugenzi wacu Fidelite ishatse iwe yateguye iyo nkuru, tubatega batwe.
Abanyeshuri berwa n'iryo higanwa muri komine ya Matongo muri ako rw'u Burundi baraye ntibuca. Abo twabonye bagitavye barenga 200. Muri abo banyeshuri batubwiye yuko iryo higanwa mwe boritsinda bazoba bateye intambwe.
Je naje gukora nyene iki kibazo numva abandi baza gukora biranejereje cyane ko nje ngaha bikangwa ko bikanezereza cyane.
Igituma naje nje gukora icyo kibazo ngaha ndiko ndumviza nk'amenyesha amakuru ngene yakora avugira ku radio. Yanezewe nkamvuga ati nanje yo bandi ngaho abandi bari. Je ndabishaka.
Kugirana.
kuvugira ku radio nkuko abandi bakora kuvugira ko ndumviza nk'ikaniro ndumva ko binezereje
ndabikunda koko iyo umuntu ari mu mugwa wo kumenyesha makuru abantu baramenye urukundo afitiye igihugu kae na wene aramenyekana ahantu henshi
ndabikunda gusa nshaka nyene ndabe nanje ko nashobora umugwa wo kumenyesha makuru uramenye ibintu n'ibindi ukamenya ibivugirwa mu gihugu nibiri hanze y'igihugu.
Icyo kibazo mu Burundi bwose cyakozwe imici ibiri ku bigwa mukuru makomine kandi cyari gihagarariwe n'abahanuzi bamusanyi bajeje by'imibano bafatikanije n'abarongoye indiro makomine hamwe nabo mwishyira mu gihe bagide mu Burundi. Ku ruhande rumwe abo banyeshuri babazwe kivunga utubazo ukiza kishura
muze murumviriza kandi ntabwo usabwira ngo jewe we kiriza gusa kandi ubundaburutoke gwa mbere
ibyizwa shingiro rishasha rigenga Burundi ryatowe ryari vuga izina uravuga itariki ucuvuga n'ukwezi ucuvuga n'umwaka
bahereje kwishura ibyo bibazo abakobwa 10 n'abahungu 10 nibo batanze inyishu nziza maze bacaronka uburenganzira bwo gukora ikibazo gira kabiri ico naco bakibaje mu gifaransa kandi bandika icyo kibazo na cyane giheze haciye hatogwa abana babiri gusa bagizwe n'umuhungu hamwe n'umukobwa abo nabo bazoca baja mu higanwa rya nyuma rizobera mu ntera ya Gitega itariki 31 z'ukwezi k'8 rikazohuza abana bagera ku 258 iryo higanwa riheze abazoba baritsinze bazoba bagizwe n'abakobwa 18 hamwe n'abahungu 18 ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF rizoheza bikurikirane mu kubigisha uwo mwuga kumenyesha amakuru mu kiringo cy'imyaka ibiri hagataho abana baje muri ayo mahiganwa bategezwa ko bafise imyaka iri hagati ya 12 na 16 ariko rero mu komine ya Matongo twahabonye umuhungu yitwa Nimbona Egide yiga mu mwaka wa mbere mu gice cy'akabiri cy'ishure shingiro naho yari afise imyaka 17 yaje gukora iyo higanwa kandi azi neza ko arenza imyaka isabwa
nari numvise bavuga yuko ari imyaka 16 ariko kumva zuko nari ndabikunda navuze ati reka nze ngende baze batume banyankira nagiye kuko umwuga wo kumenyesha makuru ndabikunda cyane ubwanje amahiganwa karakaryo keza
none nk'ubuhamwe bokwankira bakagusubiza inyuma
ndaza kugenda shapfuye nyene kubera nene numva ndabikunda cyane kubatunganije ihiganwa ikintu nabasaba nuko natwegwe ba 17 bo dushiramo kuko natwe tuba tubyipfuza harimo umwe benshi nkanye nkajewe cyane numva ngenda mbabaye kubera icipfuzo cyanje kitazo bakigikunze
uyu musore bahavuye bamwankira kuja mu ihiganwa yamara harundi yagiye mu ihiganwa ariko ataronsa amahigwe y'ukubandanya uyu nawe umujyo higanwa atashitse kure mu byifuzo afise no kuzoronka ishure gishe umwoga ukumenyesha makuru
nka segisyo bo duha nko mukene no higa segisyo yigisha ubujournalist niyo noshaka niko ntarayibona no yiga kora barangiye cyane yaba iyo segisyo ihari yari cyeno yize kora abajournalist barangihera cyane cyane
kitse amashure yisumbuye no makaminuza arenga 10 ari mu Burundi nta hamwe bigisha mwoga kumenyesha makuru ishure ryavyigisha yugiye mu ntango z'umwaka w'1990 1990 mu kurindira ko habaho ishure ryigisha mwoga kumenyesha makuru bamwe bashaka kukora baje kwimenyereza canke bagasaba ukorera bushake mu radio no mu binyamakuru byandika kugira ngo babimenye muri komine Matongo mu ntara ya Kayanza Fidelite Shatse ijuje Amerika.
Warakoze cyane Fidelite Shatse kuri iyo nkuru. Inyuma yaho rero habereye iyo higanwa mu ntara ya Kayanza ku itariki ya 31 niho haba ihiganwa ry'abana bamenyesha makuru ku rwego rw'igihugu cyose cy'u Burundi byabereye mu gisagara ca Gitega, dutega amatwi mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana niho yarari haducire ku mayango ko vyagenze.
Inyuma y'iganwa ku rwego rw'amakomine hakaboneka abana babiri kuri buri komine bazoserukira intara abana bamenyesha amakuru babiri bazoserukira buri ntara bamenyekanye ni mu iganwa rya nyuma ry'ijonjora ku rwego rw'igihugu ryabare mu gisagara cya Gitega abo babiri bazoserukira buri ntara bamaze kumenyekana ntibatevye kugaragaza umunezero wabo ndetse bakizeza abandi bana ko bagiye kubagirira akamaro kanini ndayishimiye Corinne wo mu ntara ya Kirundo arafite icyo yifuza gushira imbere mu mwuga wiwe nk'umumenyesha amakuru w'umwana
ibyo shaka nyene ni bijanye n'ibintu by'agateka k'abana nyene numva ari byo bintu nashaka kunganira aha mu Burundi agateka k'abana nibaza yuko hariho nyene nivo tutarashika kuko hari abana bafatwa ku nguvu ntibaburanigwe harabana babimpfuvyi ugasanga ntibagira icefo na ruguru.
Girukushaka Emmanuel wo mu ntara ya Muyinga atabana bazoharonkera koyoko
hariya nk'abana bashobora kuvuga ati jewe nk'ibibazo vyiwanje usanga ntafise ukuntu no bishikiriza kasanga nk'abaje abajournaliste bakuru ugasanga nta bintu boza kubabwira ariko uri umwana biroroshye yuko mwoganira n'abandi bana mugenza wawe hama nawe karagira icyo ushikirije.
Ndayizere Edgar wo mu ntara ya Kayanza nawe ati
kero wa mwoko teri mbere no gerageza kutanda vuka amakuru ariyo kandi yizewe. Jewe mu bisanzwe sanzwe ndi umuntu akunda sport byongera mvuga nk'amakuru y'inkino kutandishikira nko kubibuga bibera ku mikino.
Jome ndi kuri yo umuyobozi mukuru mushikiranganje bujeje byo kumenyesha makuru arashimye kwijyohiganwa ryagenze ariko akavuga ko akiragahaze kugwaruka kubijanye no kumenya ibibera ijya nino.
Nibyo agahaze kariho ni nayo ntumbero dufise y'ugukaburira ugwaruka gukwirikirana cyane ibivugwa mu gihugu gukwirikirana ibivugwa mu bihugu biduhana imbibe ikaba kagira urubumenyi muri rusangi gutuma bashobora gukwirikirana uko isi birikiragenda nivyo bizobona bafasha no kubaka igihugu cabo. Hama rero hari hagahaze kubera amanota twaravye kiretse intara ya Cibitoke yaronse amanota meza cyane dufate 38 wa mbere 40 abandi na manota agaze hagati ya 15 na 23 40.
Abana bamenyesha makuru twari tumenyereye ko ari gikogwa ishirahamwe UNICEF yari menyereye itunganya ariko nubwa mbere igifatanije n'ugwego rwa leta kuva mu makomine. Jerome Ndikuriyo yavuze igituma leta yagikurikiraniye hagufi.
Hari imigambi irangurwa ifashijwe n'uburyo bwa UNICEF ariko uko twari twagiye turabibona nuko uwo mugambi warimo akanenge abo bana batogwa mu ntara zitarenga 5 ariko ubu twashatse yuko uwo mugambi ukwiri igihugu cyose. Twarashatse yuko habamo umuco mu gutanga ibyo bibazo no gutora abo bana. Twarashatse kandi ko hobaho amahigwe angana tufatiye ku ntara kuvuga igihugu cyose kandi habamo n'amahigwe dufatiye kubana bugwaruka bagizwe n'abahungu n'abakobwa.
Ababyeyi b'abana bagize amahigwe yo gutsinda ikibazo barashima uko iryo higanwa ryagenze ariko bagasaba abana bo mu byaro gushigikirwa kuruta. Uno mubyeyi ava mu ntara ya Bujumbura bahora bita Bujumbura rirare.
Icyo dusaba UNICEF murabona abana ubunye bakeneye gufatwa mu mugongo. Hari ibintu byinshi abana benshi usanga badafise nka cyane cyane nk'abana biga bava mu mitumba nta buryo bafise kare barabahamakaye udukaramu udukoresho tumwe tumwe ntatwo bafise ugasanga umwana utwo yize nitwatundi nyene bataronka n'umusubiriramwe kubera uburyo buke utwo yize twatundi mu gatondo gushataha nitwatundi nyene harimo hari kindi kintu naco usanga nk'abana babi mu misozi ino nta amatelevizi baraba nta bimwe bya radio vacances barabagira abana ino mu bitumba ntavyo ugasanga abana bamenye utunyene two kwishuri aturaguye kwishuri gusa.
Abana bagize amahigo yo gutsinda bazoca batangura inyigisho zijanye n'umugabo kumenyesha makuru aho bazo kwibanda cyane cyane ku gateka k'abana. Igitega Fidel Antoine Sabimana kubwije ijya Amerika.
Yarakoze mugenzi wacu Fidel Antoine yaduteguriye inkuru aho hari ku itariki 31 z'ukwezi k'8. Kaze rero mwese muduteze amatwi cyane cyane ugwaruka kuri uno munsi tuko turaganira ku mwuga wo kumenyesha makuru kugwaruka. Twatumiye bamwe muri ugo gwaruka gwatsindiye ivyo bibanza byo kuzokwigishwa umwuga wo kumenyesha makuru. Twatumiye Sabra Said Amor, Sabra Saidi Amor mu ntara ya Gitega yatsindiye ico kibanza muri uyu mwaka. Twatumiye kandi na Joe Bizumuremyi nawe nyene ni wo mu ntara ya Gitega. Turi kumwe kandi ku murongo twatumiye Viviane Ciza wo mu ntara ya Muyinga. Viviane wewe yari yatsindiye iryo higanwa haciye imyaka 2 naba ntihenze imyaka 2 cyangwa 3 aratwibwira neza muyihe wihe mugwi yatsindiye mu myaka iheze aze gutanga impanuro kubahejeje gutsindira ibyo bibanza. Rero ka rero twakire batumire bacu Sabra Saidi Amor, uraho neza?
Yego namahoro.
Urakomeye?
Yego nam.
Turagukeje kukubona waratsindiye ikibanza cyo kwigishwa kumenyesha makuru.
Yego murakoze.
Hamwe nawe Joe Bizumuremyi, uraho? Urakomeye?
Ndaho ndakomeye ohan.
Kaze rero kwijwi rya Amerika nawe ndagukeje.
Merci beaucoup.
Viviane Ciza mu ntara ya Muyinga, uraho neza?
Yego ni sawa.
Nawe naho haciye imyaka mike waratsindije kibanza, ndagukeje nawe.
Murakoze cyane.
Kazi rero mwese duhere kuri kumbure duhere kuri Viviane wewe nyene wari waratsindiye ico kibanza cyo kwigishwa umwuga wo kumenyesha makuru ubanza ukatwibwira utumva ko uri witwa Viviane Ciza mu ntara ya Muyinga ufise imyaka ingahe wiga hehe byagenze gute kugira ngo winjire muri iryo higanwa kugira ngo kandi utsindire ico kibanza
ego kugira ntsindire menye ikibazo cyo muri higanwa ubwambi twe twarakoze ibibazo ariko itwakoze nkaba bahejeje bora twe twahereye gukora ikibazo écrit ikibazo canditswe turakora turi abana benshi muri province hanyuma barakuramo abana 15 mu ntara nyene haheze igihe baragaruka baraprograma abo 15 baratwegeranya hanyuma dusha dukora orale interview muri interview rero baca bakuramo 3 naragize amahirwe yo gutora ibyo bibazo ndaba muri 3 ba mbere mu ntara yose
mfite
imyaka 20 nkaba ndi muri kaminuza ubunye ni mu mwaka wa 2 mu gisata cya science de la communication.
Ni byiza cyane uri uracari ngaho mu ntara ya Muyinga aho uri kurigira ibyo byo guhanahana amakuru.
Oya kubera Muyinga icyo gisata nta kiriyo ubu ndi Bujumbura niyo niga.
Ni byiza cyane kubona warabandanyije. None ni iki cyagutumye wiyumvira kuja mu mwuga wo kumenyesha amakuru wo guhanahana amakuru communication byatanguye kiri umwana canke byatanguye vuba?
Kugira niyumvire gukurikirana ibintu byo la communication ubwa mbere nuko nari narabikunze cyane nkiri umwafashe Marite nkiri muri abo bana bimenyetse umwuga wo kumenyesha amakuru narabonye ko ari umwuga uryoshe birankora ko ndabona nyene yuko ndabibanganiza atasi.
Halo telefone yari icitse wowe ubone ko ubibandanyije
ata kintu byo nyicira ko ari ibintu byiza ibintu byo kubandanya nyene no kuzokora mu isato za kandi
biza cyane. None hari ikintu wipfuza kuzokora mu mwuga wo kumenyesha amakuru umwe mu bana twumvise yavuze ko yipfuza kuzokora mu bijanye cyane cyane no kuvuga sport n'imikino, we hari ikintu mu mutangazamakuru wipfuza gushimika ko?
Ego narakoze ko cyane kubera baratwigisha cyane ibintu bijanye n'ama trois de l'enfant
agateka
k'abana ibintu bijanye n'agateka k'abana ndabona yuko ari byo nokoramo cyane kubera n'abantu kenshi baratinyizwa bakabura abantu babavugira cyane kandi ibijyanye na trois de la femme
abakenyezi ni byiza cyane. Urakoze cyane rero nk'uko wabyigiye uraza gutanga impanuro utange n'ibyumviro ku bari bashasha bahejeje gutsindira icyo kibanza cyo kwigishwa uwo mwuga. Tuje kuri Sabra Saidi Amor. Sabra wiriwe neza uri mu ntara ya Gitega, twibwire hamwe tubwire nawe ingene watanguye kwiyumvira kuja muri uwo mwuga canke kwiga uwo mwuga wo kumenyesha amakuru.
Ego murakoze niryo neza ama nari ndabikunda narabikunze ndabona n'abana babirimwo bateye imbere bafasha abandi cyandimvira ko nanjye noronkama ayo mahirwe yo gushika aho bageze abandi hama nkavugira abo bana.
Nawe wipfuza gukora cyane cyane kuki mu mwuga gutangaza amakuru?
Kuvugira abana bo mu ibarabara cyane cyane.
Ni byiza cyane. Nawe ku rwego rw'intara ya Gitega waragize ayo mahigo wumvise umeze gute umaze gutsindira icyo kibanza cyo kwigishwa?
Narahimbawe cyane.
Birumvikana. Hama nawe jo mu ntara ya Gitega kandi ubutwibwira imyaka yawe wiga hehe byagenze gute kugira ngo utangure kwiyumvira kuja gukurikirana umwuga wo kumenyesha amakuru?
Ego urakoze cyane. Oya amazina yanjye yose ni Bizumwe Mikjo Carmine, ufite imyaka 17 ndiko njya kwiga imyaka 18 ama ni Gitega nyene ni ga muri Ecole de Saint Luc. Ama jewe nunganye gatoyi umva nunganye gatoyi Viviane selection jende mu afa journaliste kuva mu 2015 simbase abavu.
Ego okay.
nakurikiye baziziyane
aha hari mu mwaka
mu mwaka wa 2015 mwaka wa 2015
kombere nawe uraza gutanga ibyumviro kuri kubana bipfuza kuba muri uwo mwuga
ubuherutse rero niyo twaraye abafashe journaliste sortant kugira ngo duhereze basabwa nabo
birumvikana ni buri myaka itatu
ego haki imyaka itatu ni kubyita rero tuge twagiye bavita ama promotion nka ba Viviane bayita bayise promotion 3 natwe tukaba turi promotion 4
ni kuvuga ko byatanguye haciye kubyita ama promotion 4 aheruka umva amahiganwa 4 aheruka wewe wabaye mu ihiganwa rya 4 Viviane aba mu rya 3
ego nuko rero kumva ko hagi amasection gera bwo gutandukanya nka ba Viviane barakoze ibibazo senge ama interview chokimwe nabo muri promotion iwacu nkagiye mukuba mukuba seleksione nagiriwe amahirwe kuko natanguye nkiri umwana cyane journalisme nayo nayise comme talent nkora nshanzwe mvuga ku radio yino radio Umuze FM narahawe akajyo na docteur wako kuzangiye streama byanjye ndavugana n'abandi bana biciye mu biganiro by'abana kwa msaya UNICEF cyangwa yuko ikiragira yo seleksion abafa journaliste cyangwa nk'ishyaka cyangwa se amahirwe yo kuba seleksione mu mwaka wa 2014 kwa msaya mu 2015 cyangwa ndatanguranye n'abafa journaliste ba promotion ya kane aribo twaduhejeje n'umwaka
Viviane tugarutse kuri wewe ku batazi abafa journaliste iyo programme wiyisigurira abatayizi mu gihugu abana batayizi kumbure nabo nyene bazoze bariyandikisha kugira ngo babe abana baja mu mwuga wo kumenyesha makuru amfa journaliste ibasigurira Allo Viviane
Si, ibyo ndi yuko ari gisata cy'abana batohoza makuru ku bana nyene kubera baravuga yuko kenshi umwana ari santahari arumva merewe neza iyo ari kaganira n'undi mwana bangana gusumba kuzana umuntu papa cyangwa mama kuze ariko kumubaza ibintu bijyanye n'agateka kiwe bivuga yuko nako kajya nyine abana baha twebwe abafa journaliste turaronka kajya ko kwiga ibijyanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru ariko kandi n'abana bararonka abandi bana basanzwe nk'abana abataba bararonka amahirwe bararonka kajya ko kwisanzura mu kuvuga ibijyanye n'ubuzima bwabo bariyaga n'abandi bana
none mwiyandikisha hehe ico gihe byatangura gute kugira ngo mumenye uko icyo uwo mugambi uhari mwiyandikisha hehe
ico gihe nuko n'ubuzagenze UNICEF kwa school
haba ari ku biro vya UNICEF canke haba ari ku ishengero haba ari hehe mwaje kwiyandikisha
kuba skuti abaskuti yene bo mu ma komine cyangwa ama programme twavamwe nibo twaca ko twiyandikisha nibo bana bitubwira kubera kenshi ntabwo twaba tuzi barasensibiliza abana bakiyandikisha bakatubwira rero uwo munsi w'ikibazo tukagenda gukora ego
birumvikana Sabra rero wewe uri ngaho uhejeje gutsindira uwo mwuga wo kumenyesha amakuru nibihe bintu wipfuza kumenya cyane cyane muri uyu mwuga wipfuza kunonosora
nkeneye kumenya iby'abana bo mu ibarabara ukuntu babafashije abana nk'abaje abo bafashije bavugiye ahantu bageze intambwe bashyitse ko
tugarutse kuri Jona na Viviane mwo musigurira Sabra Kumbure ubuhinga bumwe bigisha bwo gutangaza makuru ingene ubaza ibibazo ingene wegera abantu n'ubuhe buhinga babigishije Sabra iyo kurikiza kandi agiye kuzokwigishwa
ego Oriane mu buhinga twije muri batwigishije UNICEF santana yaduha amaformation ku buhinga bwo gutangaza amakuru journalisme de base na sensible de conflit turakora formation yo gutangaza mu buhinga bw'ifoto la photographie na formation byinshi cyane cyane kuri ku buhinga bwa audiovisual journalisme biciye ku masanamu ku ma television ku monesha kure
Viviane nawe mukomeye impanuro z'ivyo bazomwigisha wumvise bakwigisha iki ku ma technique y'ukubaza ibibazo canke ku buhinga gukungene avuga hari ivyo bakwigishije ubucibuka neza ushobora kumufashisha nawe nyine akazovyiteka kuzovyigishwa
ego igerageze kumubwira azokwiga cyane cyane nyine ukuntu barondera inkuru sije nziza inkuru nziza yo gukorera ko ukuntu bimeze n'ahantu ashobora kuronka inkuru kubonye ko inkuru irekirika ikwije ari inkuru yishyura ku bibazo bitanu arizo uravuga uwo muntu uri kurakorera ko ninde ari hehe uri kukora kuki ni ryari iyo nkuru iri kiraba hama ibyo bintu uri kurakora ko byagenze gute nyine ugatanga kugira inkuru irikwiye hanyuma ngerageze kumubwira yuko ngo ashaka kumenya ibijyanye n'abana bo mu ibarabara wewe kubera agira bikunda kumbe arakunda nabo bana bo mu ibarabara ngira arashaka ko bava muri dosituwasiyo agaronka akajyo keza ko kuyaga nabo abakore ko ibiganiro bitandukanye hanyuma amenye n'ubwo buzima bwabo
urakoze cyane rwose n'impanuro nizo ibyo wize nivyo dukoresha mu gutangaza makuru turabikoresha hano ku ishuri rya Amerika kimwe mu kintu gihambaye wavuze no kuringaniza inkuru ukaronka impande zose ntuvugisha umuntu umwe wenyene ukaronka uruhande rwose rw'inkuru kugira ngo abantu bashobore kumva uruhande rw'umwe n'uwundi kugira ngo bonyene bashobore kumva inkuru yose uko yifashe ni byiza cyane gose jo nawe Viviane kumpanuro muhaye sabha kino ni kiganiro rero gihijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika ugaruka rukora twumviriza rurifuza kubaza ibibazo gushikiriza n'ivyumviro reka duhere kumbure kuri Frederic ku murongo Frederic uraho
ego ndaho Oriane
ni makuru ne we Frederic umukuru w'abakozi mu nzu umuyobozi
umukuru w'ishami rya kazo mu nzu
uraho neza
Yego ndaheza nagomba kubashimira cyane bivuye ku mutima kuri ikiganiro mwatunganije. Hanyuma nkaca ntera kamo abo bamenyesha makuru babana. Ndababwira ko muri kino gihugu cyacu hari ingorane nyinshi tujyanye n'agateka k'abana. Nico nohera ko icya mbere hari abana mu mabarabara. Bana mu mabarabara uburyo bavukamwo besi bavuka kuri ba bantu babitwa ngo nabakozi bo mu nzu babayaya ashobora kubura ahajya akugira ingorane ari ku kazi akajyara umwana ndayitwaje na sebuja cyangwa na nabuja cyangwa yavuye ku kazi akabura ahajyama abuze ahajyama agaca asanga yajyaye umwana muri ubwo buryo hanyuma ikibazo nacyo kigira kabiri hari abantu bakoresha abana bakiri bato kuko baba mu Burundi numvise ko hari uri Gitega n'uri Ngozi muri iyo minsi mbere ndo ndikoreye Ngozi
muyinga
nashaka kubabwira yuko hariho abana usanga umuntu akoresha umwana w'imyaka 5 imyaka 3 imyaka 4 mu kwireza ibintu by'amasambusha mu kwireza ibi cyumbu by'amafiriti ibigori nyene biterwa n'ubukene bwa burimo nashaka gusaba abantu yuko boza bagakorana n'ishyirahamwe ryacu bakagerageza gushyiryo bintu ahabona kuko twarigerageje kwituranisha na debe turaba akarorero k'amazina agera ku majyana 9 y'amaprovinsi 9 y'igihugu y'abana twakoze bakoreshwa muri ubwo bugico kintu na debe nta kintu na kimwe irigere kivuga ko dusigaje kujya kwitwa UNICEF nayo kuko twashaka gusaba amenyesha makuru yuko boza tugakorana iyo nkuru kuko ibintu byo byikoreshwa by'abana muri kino gihugu bigeze ku murindi munini cyane hama muri iyo minsi Gitega hari n'abantu baheruka hari n'abana baheruka gupfa bariko barakoreshwa akazi k'ingufu bamwe bariko bakoreshwa akazi ko kwikura amatafari abandi ugasanga bariko bakoreshwa kujyanye n'akazi k'ingufu kumesura abandi no gukubagurwa abandi gukoreshwa bagatasa inzigo bataci yafuguye agasanga indwara igasanga ibintu bikaba urukungi nakura neza bamwe barataye ishuri ugasanga umuntu amukoresha amutesheje ishuri umwana we ari kariga na bati yamukoresha baje kumudana ibyo bati yaje kumukorera mu rugo atakwiza imyaka yo kuba nukuri ibibazo nashaka kongera yuko ari byinshi cyane muri kino gihugu cyacu yuko boza tugashyira ingufu hamwe na nyarumvise bikora amenyesha makubani hagati y'akaba baza dukorane n'iri shyirahamwe ryacu hanyuma sinzi ko byokunda ko ndabaka nimero kanjye ka WhatsApp kugira abazondone twiganire.
Turaza kuyakira mu kiganiro turangije hama tuyibahe.
Nagomba kuyiha abanyamakuru nyine kugira abazondone twiganire.
Ego turaza kubahuza ikiganiro kirangiye ndaguha nimero zabo canke bo baraguha nimero zabo.
Yego murakoze cyane urumva bagerageze baziyo izo nkuru tuzikorane kugira urumva tugerageze tuko hagati y'akabana kuko igihugu kirimo kugwa mu kaga kuko abana bagera ku murindi munini cyane kuko icyeganye twakoze ko umuntu nagitega twakoze nk'icyeganye cy'abantu 50 bakoresha bene ubuzigo mu nzu twasanze mu bantu 50 twakoreye ko twasanze abantu batanu bonye ariyo bakora bakurikije amategeko kumva yuko tugeze ahantu hari gose muri kino gihugu cyacu kubera ubukene inzara iki bagerageze urumva baze duhaguruka ikibazo cy'abana ni ku ishuri si mu kazi. Murakoze Imana ibahezagiye.
Murakoze cyane Frederica, turagushimiye. Viviane harico ushikiriza kubijanye n'ivyo Frederic avuze ubuzima bw'abana bwo mwibarabara birumvikana birababaje cyane kubona umwana akoreshwa cyane urumva mwebwe rero ko mwari giye umwuga wo kumenyesha makuru nk'iyo nkuru yataka gute cyane woyikurikirana gute wumvise hari nk'abana bariko akoreshwa babigishije yuko mwovyita gute
iyo nkuru ukuntu umuntu ashaka kuyikora urumva ubwa mbere uri umumenyeshamakuru utegereza kwanza gushikayo wowe nyine ukabyirabira cyangwa ukabitohoza kugira wumve neza yuko ari byo nyine ari inkuru iyo nyayo atari ego hanyuma umaze kwitohoza rero urayikora ukaganiriza abo bana kumbure uyonse bamwe mu babyeyi bamwe mu bajejwe amashyirahamwe yagateka k'abana muri iyo ntara cyangwa iyo komini bishobotse abakoresha bashoboye nabone kuvuga bakabyemera nabo mukavugana ego.
Murakoze cyane Viviane Jo. Wewe ikindi kintu wokora kugira ngo iyo nkuru uyironke cyo bari nk'iki?
Nkuko Viviane amaze kubivuga, icyambere umumenyeshamakuru ni kubanza gushika kuri plateau iyo nkuru iriko hama ibikurikira ku bwanjye ni natunganije amasource d'information kugira ngo se kuronka inkuru itomoye kandi itohoje neza. Nicyo nobanza cyambere na mbere nobanza kuronka umwana wo mu ibarabara akabanza agasigura neza ubuzima bw'ibarabara nk'ino bubishye bubabaje kandi butaryoshye atakazoza. Mu nyuma kumbure usanga leta ishyira icyo ibivuga ko kuko abana bari mu ibarabara na leta irashyizemo uruhara kuko abana bogabanuka mu ibarabara gutyo abaserukira leta barafite icyo bivuga ko na cyane cyane mbere amashyirahamwe inyobwa ko ari n'amasosi n'amashyirahamwe amashyirahamwe ajiri gateka k'ibibondo ahita akora iki kugira ngo abana bave mu ibarabara? Ni iki gitoke yatuma abana buzura mu ibarabara? Kumbure iyo ngorane igaheza ikavaho bishyiye kuri amasosiyo d'informasiyo.
Ni byiza cyane rwose, ndumva yuko kabisa babigishije byinshi cyane kandi bizobafasha muri uyu mwuga. Sabra, wewe kubyumvise Viviane na Jo batanze ko ibyumviro ku kuntu iyo nkuru woyikurikirana, hari ikindi wumva wokongera ko canke wumva cyo gufasha cyagufashije mu byo ugiye kuzokwiga canke mu mwuga muri rusange?
Yego cyane, byinshi byamfashije cyane cyane kumenya gukomunika, kubaza exactement ibyo ari byo, ukamubaza inkuru kimwe kimukwacu ukamenya kuko ari byo hama ukatumufasha.
Ni byiza cyane. Ejo wavuze ikintu cyerekeye ukuntu nk'inkuru nk'iyi utegereza gukurikirana na Viviane yakivuze kubijanye n'ukuntu utegereza kwishikirayo ukavugana n'amashyirahamwe atandukanye n'abavyeyi ukavugana n'impande nyinshi. Ejo wavuze kubijanye na leta nayo nyene ko iba ifise uruhara mu nkuru nk'izi. Ku bana b'abamenyeshamakuru muba mufise amakenga canke muba mutinya leta kuyegera mukayibwira nuko ikintu cyifashe canke nuko nayibaza amakuru, hari ico kintu c'ubwoba bwo gutinya leta musanga benshi bafise?
Oriane cyambe n'andere ubwambe tugitangura cyangwa ubwo waburahari mbaga kugubu turamaze gutahura ico gisigura ubuzima twese dushaka kubaho gukubaho cyo kimwe abana bose bakaryoherwa n'anyambere ikinsame devoir ambe dufise ni uko umwana wo mu Burundi wese ashobora gutunganirwa hama mbere ka Burundi bukagira kazoza tumaze kuvuga leta abana b'u Burundi ubu ni pepinia ya kazoza ka leta none abana bo bateko bategurwa kazoza ni gute leta izo bitunganije mu Burundi ni kuvuga ntabwo badufise pole mama tuvuga ibyo tubona kireze ari gihe tugiye mu bita mu bitajanye n'ico twa n'ico badusaze mu bisanzwe ntabwo bagiye nka gihe mfise kuganje ndi kundagira pedoyer y'umwana devoir ya mbere UNICEF yanzaniye nibwiye ngo ngire pedoyer a tous ces enfants bari vulnerable badafise ico badafite ico bashikiriza tubashikira imbere tubavugire hama baze bunze ikigo kirahanga kazoza kabana u Burundi
muri uko kuvugira ariko nako nyene no kugumana inkuru ukwiri nubwo muba mu rwaruka mukaba muri ko muravugana no rwaruka hama hari ukuri hakaba ni ibinyoma igikuru nuko inkuru nyayo ivugwa ata amasantima canka ata ibintu bijanye no gushaka kubavugira ngo nokora nabana
narijya twize ubuhinga bwo gutoza inkuru tuge tugwanya gushira imbere inkuru y'ukuri inkuru y'ukuri
ni byiza cyane tugarutse kuri wewe Viviane nawe nyine kuri ico kibazo nyine kijanye na leta hari gihe usanga hari hamakuru usanga akomeye harabaho amakuru y'ukuntu rimwe na rimwe bavuga yuko kumbura igipolisi gikubagura abo bana bo mwibarabara n'ibindi byinshi kumbure nka politique haramakenga wabonye abana benshi mwari kumwe mu promotion bafi bari bafise cyane wewe wari ufise iyo bijanye n'uko nuko afronta kandi bivuze mu gifaransa ko numvise mu kivuga cyane no kuhangana na leta kubijanye n'aya makuru y'ugwaruka hanze ubuzima bw'ugwaruka wumva umengo uhavubigiramwo ikibazo
pa oya niko atamakenga na gato nigeze ngira cyane nabo twari kumwe bigeze bagira kubijanye n'inkuru twatwita kubera kenshi ugiye kuraba ibintu bikora kugateka k'abana kenshi kwanza ni iminsi yose nta bintu by'amapolitiki usanga ari ibyo bintu bijyanye n'ubuzima bwabo bwa minsi yose ari nka sante ibijyanye n'amagara yabo ibijyanye n'ukuntu biga urumva ni ibintu bitateye amakenga na gato
ntibiba biri muri politiki kenshi
oya
ni byiza Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turaganira n'ugwaruka gwipfuza kuja mu mwuga wo gutangaza makuru abavyigiye abariko baravyigira n'abahejeje kubitsindira kuzovyigishwa turi kumwe na Sabra Saidi Amor mu ntara ya Gitega turi kumwe kandi na Joe Bizumuremyi nawe nyene ni wo mu ntara ya Gitega afise bari hagati y'imyaka 12 na 16 Sabra afise 16 Joe afise 17 Viviane ntiyanyibwiye neza ninaba ntihenze bivuze ko afise 20 Viviane Viviane nawe nyene yitwa Viviane Ciza ari mu ntara ya Muyinga bose bariko barigira bipfuza gukora umwuga wo gutangaza makuru turiko turakira kandi n'abanywanyi bishwe rya Amerika ku murongo bifuza kubaza ibibazo no gushikiriza ivyumviro kugwaruka gwipfuza gukora umwuga wo gutangaza makuru twakire Beni ku murongo uraho neza ga Beni Benoit uraho neza
yego ndi ngaha ndashima Imana
uri mu yihe ntara cyangwa uherereye he
ndi muri South Dakota
muri Amerika kibazo cyangwa icyumviro
ikibazo je mfise ni n'icyo cyumviro ni nk'uko bimwe nsanzwe ndabibona abantu dufise indoto yo kuba nk'abamenyesha makuru ntibikunda kutworohera rwose kubera hari ahantu dushitse ko twoshikiriza icyo twabonye cyangwa twovuga icyo twabonye kuko ndabibona abandi bahora bishikiriza no kuri bibe bigenda bakunda gupangirwa nk'ivyo bavuga bivanye n'abantu baba babibatijwe n'uruhande baba barimo tugeze kuri aho usanga ahugwaruka rukenera nk'ubufasha bwa leta kandi leta nayo ntibapangire nk'icyo bovuga mu mwanya bafise nk'icyo boshikiriza abanyagihugu baba bakurikira ugwo gwaruka ikindi nacyo tumaze kubona nk'ingora zishikira nk'abamenyesha makuru muri ino minsi usanga nako dutinya ko gutohoza ku nkurukana kazi bivanye n'ibyo twikeka bizava bishika mu inyuma y'iyo nkuru tuzuba tutanze rero nk'amwebwe abamenyesha makuru bimaze gushika ku rwego rurerure ni ukugerageza mukaduha inzira ukuntu twozifatamo tutarenza akarembi k'umuntu kanaka kandi tugashyikiriza nk'inkuru mu mwanya ikenewe atari icanishamo abantu cyangwa iyikoro itajyanye n'imico n'akaranga y'ubumenyeshamakuru.
Icyo mvuze ni ikintu gihambaye cyane mu gutangaza amakuru n'umwuga usaba yuko ukoresha ubwenge bwinshi cyane kugira ngo ntuhohotere uyu cyangwa uriye cyangwa ntucinyize uyu cyangwa uriya, ariko igikuru ni ukutangaza inkuru ukwiri ukuri kwayo, ariko nabyo nyine ukabipima ukaraba nk'uko ubivuze niba bishobora gucanishamo abantu, niba iyo nkuru koko ifise akamaro kahe, mbega ni nayishikiriza iyo nkuru iraza kugira impact, iraza kugira ingaruka yihe ku banyagihugu bariko barayumviriza, byose utegerezwa kwicara ukavyiyumvira ukagirana n'inama nabo mukorana n'abakuyoboye kugira ngo murabe neza na neza iyi nkuru akamaro kayo na n'ingaruka yayo, byose ni ibintu umuntu yicara akaganira nabo bikorana kandi ukamukisunga amategeko agenga umwuga. Ni icyumviro cyiza cyane Benoît.
Murakoze
cyane. Tugaruke kuri Sabra, kuri icyo nyene Benoît avuze. Sabra, nta makenga wo bufise yuko buhava uhogwa ico wabonye cyangwa ico wumvise, ariko wumva wipfuza kugishikiriza ayo makenga nakuzamwo kuko mu itangazamakuru hazoba igihe uzobona ibintu bitangaje bibabaje biteye ubwoba bikomeye cyangwa ukavyumva ugategezwa gushikiriza iyo nkuru amakenga urayumva ko yoba hari?
Ego amakenga ariho gose kubera urashobora guhura n'ibintu biteye ubwoba mebamponoka uzoca ubwira nk'umuntu wizera hama agufashe kubikurikirana buke buke udashitera intambwe uronke n'abandi benshi bagushigikiye
konta amakenga cahera. Nawe Jo, hari cyo kongera ko kuvyo Benoît yoba yashikirije ku
amakenga yahari chevre amakenga nashaka kubura na karunguma umujournaliste ategereza kuba afiye ibi umopoza n'umwemera kuri iyo nkuru yiwe. Mugabo ikintu kimwe ngiye noshikiriza ni uko inkuru aho tuyijyana sawa sawa ntwigenga, hariho umushefu redacteur lui-meme ashaka kuvuga ati iyi nkuru turashaka kuyireka cyangwa tukayibandanya tuyikorerako. Komisa umushefu redakteur amaze gufata ingingo gutyo onye ashobora kubandanya inkuru yawe. Nicyo kimwe yuko hariho amategeko agenda mu journalist, hari uravye iyo nkuru yawe uraraba kitarengeje amategeko ugaheza ukayishikiriza, bizanye n'ingene umushefu redakteur mbere yamaze kuyakira.
Ni byiza cyane nk'uko nabivuze, urabaza bakuyoboye bakafata ingingo kuko ni nabo babazwa iyo habaye ikintu cyatangajwe giteye kubiri n'amategeko. Ama nawe Viviane, ishaka ukongera ko
icyo nakongera ko ni uko inkuru ikwiye gutera umuntu ubwoba, gusa nabwira Sapa yuko azoziga si inkuru zose ziba tibi, si inkuru zose umuntu ashobora kuronka ngo atashira ku radio ngo nyene ngutse nyene abantu batse bayumvirize. Hari abaho novuga nka Serge par exemple, nk'akarorero kugenda gateka k'abana takarorero nk'iyo hari umwana yafashwe ku nguvu, naho iyo nkuru woyitanga Sabra ntushobora nko kuvuga izina ryiwe, urashaka kwitohoza ukavuga nyine ukabivuga mbwa nk'izina ryiwe cyangwa nk'iyo ari kuri televiziyo agira ati urabona yuko n'isanamu yiwe basubayizimye. Hariho rero inkuru zimwe zimwe usanga naho witohoza ukaba uyifise inkuru inga udashobora gupfa gupibira nyine ko nyine. Ego
ni ivyumviro ni vyifuzo ni vyumviro vyiza cyane bariko barashikiriza Sabra n'abandi mu ntara zitandukanye batsindiye ibyo bibanza byo kwigishwa kumenyesha makuru. Hari ibintu umuntu agenda arigira ku rubuga uko umwaka uheze imyaka ingahe amaze mu mwuga wo gutangaza amakuru, agenda ariga akagenda aririnda gukora kuvuga kwerekana bijanye n'ukuntu utegerezwa gukingira uyu nuriya nkuko Viviane abivuze urakingira cyane cyane rwaruka urabakingira amazina yabo ubuzima bwabo kugira ngo ntibube ntibubangamigwe kubera iyo nkuru baba bashikirije ni byiza cyane radijwe rya America isamiranire Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda reka rero dumiramate turagaruka murakoze
Banywanyi bijwi rya America uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika isamiranire Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda turiko turaganira n'ugwaruka ku munsi wa Mungu tuganira n'ugwaruka ku buzima bwabo n'amagara yabo turiko turaganira kubijanye n'ugwaruka ruja mu mwuga wo gutangaza makuru cyane cyane gutangaza makuru ku bana be bagenzi babo gutoza makuru ku bana bagenzi babo kuko akenshi nkuko mwavyumvise babivuze amakuru menshi ugwaruka ruri yumva ko ubwo yashikiriza urundi gwaruka bagenzi babo kurusha uko bo yashikiriza abantu bakuze abamenyesha makuru bagiye kurubuga gutoza makuru akenshi ugwaruka ntigwisanzura ntigugurura ngo rushikirize ibintu uko bimeze neza na neza ariko ugasanga kenshi rurisanzura iyo ruri kuraganira na bagenzi babo babamenyesha makuru kuko bafise ico babahuje ko mu buzima bwa misi yose rero twatumiye bamwe mu gwaruka bariko barigishwa canke bahiganywe mu kuja kwigishwa umwuga wo gutangaza amakuru mu gihugu cy'u Burundi n'umugambi watunganijwe na leta y'u Burundi yifatanyije n'ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF ishyirahamwe gitaho abana ku isi mu Burundi turi kumwe rero na Sabra Saidi Amor aheruka gutsindira ikibanza cyo kwigishwa umwuga wo gutangaza amakuru n'uwo mu ntara ya Gitega turi kumwe kandi na Jobiz Umuremyi nawe nyene yaratsindiye icyo kibanza mu mwaka w'2015 akaba amazi igihe yigishwa uwo mwuga turi kumwe kandi na Viviane Ciza mu ntara ya Muyinga nawe nyene yaratsindiye icyo kibanza arigishwa uyo mwuga akaba ubunyeri karabandanya muri kaminuza y'i Bujumbura kuyigishwa yiga ibijanye no guhanahana amakuru communication akipfuza kuzobikoreramwo Viviane rero wa uri Bujumbura watubwiye yuko uri Bujumbura umugabo arawukunze cyane wipfuza kuzobandanya nihe waba waratanguye kwimenyereza ku maradiyo amwamwe ngaha mu gisagara cya Bujumbura canke uzobitangura cyane
oya sindatangura kwimenyereza ndiye bitangura ngiye mu mwaka uza ngiye mu wa gatatu mu dufite massage niho ndo shaka gukora massage ku mahajyo cyangwa televiziyo ego
nawe jo bizumuremye warabitsindiye uravyigishwa imyaka 2023 waratangiye kuvyimenyereza kugira ngo ukore akazi nyako ko kubumenyesha makuru canke uracabandanya uvyiga
cyane ndabandanya niga kandi ko nyuma y'amaformation twaronse novuga ati amaopportunite menshi cyane taronka amaopportunite menshi cyane genda ndabandanya kuba ndabandanya uyu mwuga ko twize byinshi njye nabandanyije cyane foto audiovisuel gukora amareresi documentaire nabana nyi realisation documentaire ahantu hamwe hamwe gushika ubunye kandi niyo nivuga kari carrière yanje ndiko ndabandanya kandi nzobandanya n'inyuma y'ishuri no mu buzima bwanje muri kajoje.
Kuri ico kibazo nyene iyo nyishu nyene jo ni ni numwuga kumure twavuga ko utamenyerewe cyane mu Burundi cyangwa ibwize aho uri igitega ubu gutangaza makuru biciye mu mareresi uwumva hari intege bariko baragutera intege muri uko kwiyumvira uwo mwuga mu bantu muri kumwe cyangwa mu muryango kuko ni ibintu bitamenyerewe cyane barabibona barabitegeye
mu muryango barabitegera cyane barateye intege gose baranteye intege kandi ndishimye mugabo cyo kimwe na UNICEF twishimye ndishimye cyane cyo kimwe nabo turi kumwe abafa journalist ndishimye cyane ko intege ya mbere n'amaformation akaba turondera kandi amaformation meza cyane kandi aduhabona professionnel mugabo au niveau yo kuronka ahantu tuza turi aplika gose ndandi aplika gose abanone bavuga ko bitaraba ibintu dire kuri ibyo gushima gose nk'aba partenaire voilà je ne veux ama partenaire ama television ama ayo ma boîte comme comme de cinéma na ntaritora cyane bashobora kujya hamwe ngo dukorane hama ngo duhebe twiyapike dushira abone ibyo twije
none nko kuri uwo mwuga ari kuri imenyereza hari ubuzi bwo ku ruhande woba urakora kumbure kugira gufata amasanamu y'imisi mikuru n'ibindi bindi bicyo ushaka kugufasha gutangura kwiyungunganya gutangura kuronka uburyo ukeneye kugira ngo ubandane
ego navuze pour le moment je suis un réalisateur officiel wa ishyamu yitwa CWC ndi mu réalisateur officiel ndi mu réaliser ma documentaire d'accord à mareresi nkumaze gukora mareresane amaresane ya ma documentaire nyina janye n'agatika k'umwana n'andi kumukiko bakenyeje
none ubikora buri munsi misi yose ubikora amasanga nk'ukundwi ko numvise uwiga navyo nyina
oyaye ni dukora ku myezi kimwe ndafata nk'umwanya nko mu buruhuko nk'iyo naheruka nayikoze mu buruhuko buniniya ama ari nka tournage nkafata igihe cy'ama weekend cyane igihe turi biba ku ishuri sino ishuri niyo priorite ya mbere.
Byiza cyane kubandanya unonosora uwo mwuga urakoze cyane Sabra urumva yuko mu mwuga wo kumenyesha makuru harimo audiovisuel kwerekana mareresi gutangaza inkuru bice mu mareresi harimo kwandika amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi hariho kuyatangaza ku radio nikihe wumva uzoshaka gushimika ko cyane mu gutangaza makuru
kuri audiovisuel senior
yego mareresi urakunda gufata amafoto
yego cyane
Ni byiza cyane radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanye tuganira n'abanyonyi b'ijwi rya Amerika twakire Jerome ku murongo wa telefone Jerome uraho neza ego urakoze kwihangana ku murongo ikibazo cyangwa icyumviro kugaruka ariko ririgira gutangaza amakuru Jerome urantunga Jerome telefone yawe ntiyarikira camwe neza araba ahantu hagarara ariko haracamwe induru nyinshi subiramwo inyishu yawe Vyagenze gute uradutunga telefone yawe irabandanya kujamwe induru nyinshi nibaza ko biragoye kukumva uradutunga nibaza ko ku murongo wa telefone iwawe vya hari harimo induru nyinshi bigoye kumva icyo ari kurashikiza, ariko twumvise yuko bari kuratera intege bagenzawe turi kumwe uno munsi mu kiganiro, kandi ko nawe wari wipfuje kubikora ariko ntivyagukundira. Urakoze cyane gose. Nkuko twababwiye turi kumwe na Sabra, na Jo, na Viviane Bemi bipfuza kuzokora uwo mwuga wo gutangaza makuru. Radishwe rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri kano kanya ndashaka gufata minota mike, amasegonda make, nkeze umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana atumukeze ku bugeni bwiwe uno musi. No musi ni bugeni bwiwe hari mu Rwanda, Kigali mu Rwanda. Claude Ganza Munyamagana turagukeje cyane hano ku Radishwe rya Amerika, nifatanyije n'abagenzi banje mu buhinga bw'ivyuma no hano ku Radishwe rya Amerika, twese turagukeje ku bugeni bwawe bw'uno munsi aho ikigali mu Rwanda. Radijwe rya Amerika isamiranije Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Reka tuko turaje ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, cyari kiryoshye cyane kandi nashimye cyane kuko nk'umumenyesha makuru biranshimisha kumva hariho ugwaruka mu gihugu kiriko bariko baripfuza kuja muri uyu mwuga, naho hari inzitizi nyinshi kuba atashure nka kaminuza canke ishure rishimika cyane cyane kuri uyu mwuga ukomenyesha makuru. Ariko birumvikana yuko hari uburyo butandukanye bwo kwiga ibijanye no gutangaza makuru ukanabikoramo. Rero reka duha akajambo ka nyuma abatumire bacu. Sabra, wakoze cyane kwitaba ikiganiro cy'uyu munsi, turongeye kugukeza akajambo ka nyuma dusozeye.
Namwe murakoze cyane, nashaka nshimire abafashije bose, abanyakohajije mbwira n'abandi bana baje baratanta chance yabo nyimba bafite icyo cyinziye cyo kujamo. Ariko murakoze,
murakoze cyane. Nawe Jo mu ntara ya Giteganye ne akajambo ka nyuma.
Urakoze cyane Oriane kwanza kuba kuntumira mu kiganiro kugira ngo nshobore kwiyumvira byanjye hama ntera nsaba cyane abako batwumviriza gose, cyane cyane ama radio international n'ama radio national locale nyine mu Burundi ko twitaho gukorana natwe kuko turashoboye, cyane cyane ayo ma boîte de cinéma, ayo ma boîte ya film documentaire ku twitaho hama tugakorana natwe kugira ngo dushobore kwiyapika hama dushobore kwan. Nume akani na Warundi kuita meza katika kibibondo, niko kazo za kacho, niko kazo za kiburundi, hama murakoze chane.
Murakoze chane Jo, murashoboye koko, turavyizera kandi turizera kuzobandanya tubabona mu rwego rwo gutangaza makuru. Nawe Viviane, akajambo ka nyuma nawe turagushimiye cyane kwitaba ikiganiro cy'uyu munsi.
Murakoze chane. Akajambo ka nyuma yovuga ni gutera intege abo badusubiriye aba bafashe marite bakawe bashasha bagira intege nabo batoronka amakonisansi batoronka ubumenyi bwinshi batoramenyera byinshi nonge ndabagira gukunda umwuga bakaja barafrika ibyo biga. Ego
bakoze cyane rwose. Radijwe rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirondero mu kinyarwanda, ndashimiye cyane rwose mwebwe batatu, Sabra, Jo na Viviane mwitavye kino kiganiro. Reka tuheraheze kuri aka karirimbo mukunzi w'Ijwi rya Amerika yaririmbiye Ijwi rya Amerika ari keza, avuga yuko dukora akazi neza ayuko dukunda, turamushimiye cyane. Tubashimira namwe mwese rero mwaduteza amatwi. Nababajije ibibazo n'ivyumviro mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye Fatu yadufashije kwakira amatelefone yabahamagaye, na Voitep yamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Ndabifuza kubandanya muhimbaza weekend nziza mwese aho muri hose. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka.
Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio kwijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio kwijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mugutera igihugu cy'Uburundi yabaye
igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze.